ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije cyuti turi kumwe kuri micro muri kumwe na Fide Niyongabo umwanya w'ikiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ingwano muri Ukraine yatanguye ku itariki 24 y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, iriko iragira ingaruka zikomeye za politike n'ubutunzi ku isi. Iritero Urusiya bwakoze muri Ukraine biriko biragira ingaruka zikomeye ku bantu bava mu mihingo itandukanye y'isi, imiliyaridi n'imiliyaridi, bifatiye ku biciro biri hejuru cyane by'amasoko ntanga nguvu n'ibifungurwa. Iyo ngwano iriko irahungabanya kandi bikomeye uruja n'uruza rw'ubudandaji ku isi. Ishyirahamwe rijeje gufashanya n'iterambere mu by'ubutunzi, Organisation de Coopération de Développement Économique, OECD mu mfunyapfunyo mu rurimi rw'Icyongereza, ritangaza ko ingaruka z'ingwano muri Ukraine ku butunzi ku isi zizogeramira kurushiriza ibihugu bikenye kurusha ibindi ku isi. Iryo shyirahamwe rifite icyicaro i Paris mu Bufaransa rimenyesha ko rititeze ko ibiciro by'ibifungurwa n'amasoko ntanganguvu bizosubira hasi n'ingoga. Ingaruka za politike z'iyo ngwano nazo nyene zirakomeye cyane mu gihe imishyamirano yasubiye kwiyongera bikomeye hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi n'u Burusiya. Ivyo biragira ingaruka zikomeye no ku bindi bihugu byo ku isi, harimwo n'ibyo muri Afrika bisanga bitegerezwa kugira uruhande bifata muri iyo mishyamirano hagati y'izo mpande zibiri mu bihungabanya amahoro n'umutekano ku isi. Ikiganiro muri isanga turavuga kuri izo ngaruka za politike n'ubutunzi. Twatumiye Professor Prosper Niyoboke yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza zitandukanye mu Burundi, hamwe na Gerard Birantamije umushakashatsi mu kigo REPI cy'ubushakashatsi ku bijanye n'indero na politike kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Batumire mbanje kubaramutsa.
Baramutse.
Mbere kuri Professor Prosper, ingaruka nayo ndabica ku mayange z'ingwano muri Ukraine, ibitero by'u Burusiya muri Ukraine byatanguye ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri kaba bibandanya. Izo ngaruka zaba iza politike n'ubutunzi, duhere ku butunzi, zifashe gute muri iki gihe uravye ku isi na cyane cyane mu bihugu byo muri Afrika no mu karere?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Ndabwira ko izo ngaruka zimaze gushikira ibihugu byose, ndetse n'ibihugu byo muri Afurika na cyane cyane no mu karere hatugereye, Afurika y'Iseruko no mu Burundi ndengaretse ahandi. Ingaruka turazibona ku bijyanye n'ibisoro, abuzi b'amasoko ntangazuzi bisoro abasanzwe bikoresha bashobora nko kumara indwi iyo niyo yagakindiriye tukagira kubura tugasajya no kuzirinda. Ama turafatiye kuri icyo gitoro nyine, usanga ni ikidandazwa, ni igitoro gikoreshwa muri byinshi, gikoreshwa mu mahinguriro, gikoreshwa mu by'uburimyi, kinakoreshwa mu gufasha gushikiriza ibidandazwa ku masoko atandukanye. Mu gihe cy'ubudurumva ko igiciro cyacu cyaduze, rero dufite kumara ibiciro by'ibidandazwa kigeze cyaduze. Iyo usanga nababwira ko ku isi, ku isi yose, ingwano hagati ya Ukraine yagize ingaruka niniya mbi mu gutuma ibiciro biduga, hama n'ubushobozi bw'abaguzi butituka, na cyane cyane ku bihugu bikenye nko mu ntangamaraya zanyu abanyagihugu muri ibyo bihugu baratanga cyamikoro make boho byasigindika niwe n'iki bimenyongwano bikunyogwa nuko batigisebe kitari nubwo igisebe kitari batire dufatiye karanda kari kakakakiye kakisa karanahera akaziwa covid business anubwira ko ingaruka yibonekeza cyane cyane ku mwimbu dufatiye ku isata cy'uburimyi ugana kwibonekeza cyane turaze uruhara ibihugu bibiri cyane cyane Rusia ndetse na Ukraine turavye uruhara rwa risanzwe ku isi mu gufasha iby'uburimyi na cyane cyane ibyo bifungire angresinike hajya Rusia na Ukraine bafite uruhara runini cyane mu gufasha gushikiriza cyangwa guhingura ifumbire birizokora n'abitarakora cyane ku bafite nk'u Burundi cyangwa mu karere bitarakora ku barimyi bana n'ibihe by'inyuma aho bigeze ifumbire yarimaze gushaka amasoko bicho byo yararanswe ko ubwo nubagira ko byo hazira kagira uruhara runini cyane hama birafite n'uruhara ku bijyanye n'ibifungurwa abantu dufatiye nko ku idandazwa rimwe rimwe bisanzwe byari bisanzwe birangurwa ku masoko atandukanye yaba amasoko yo hanze cyangwa amasoko mu karere
ubivunagure professeur kuko turaza kubigaruka ko cyane ubivunagure muri make kuko turaza kubigaruka ko idonido
ahani nuvuga ko ingaruka hanini ihagaze kuko kudashobora gushikiriza ku masoko idandazwa rikuru nuvuga ko na Ukraine yarisanzwe ifite umurindi na Rusiya nyine munini wo gushobora kurungika ibyimburwa byabo na cyane cyane nk'amasiriyandiriki mu gihe rero hari icyo kibazo cyo gushikana izo byimburwa byabo ku masoko bitanavuye mbere ko ari nk'ingingo Burusiya cyangwa ngo bwafashe kudashyira ku masoko gusa kintu ko iyo ngwana ituma nk'ibya kiyaga bita mer noir bidashoboka ko bapakira ari nk'imeri ubwato cyangwa ibindi ingaruka ya mbere ibindi nabirovuga ko n'ibiciro ku bintu bitandukanye byose na cyane cyane nk'imibavuze amasoko ntanganguvu n'ibyo bidandazwa n'icyo bitoro byamaze kurengera ubushobozi bw'ibihugu bimwe na cyane cyane ibihugu nk'ibizi muri Afurika bikanisanzwe ubushobozi bwo kwikingira ibiza bitandukanye
murakoze
bababwira ko ingaruka ni niyo
yego mushobora nimba mufise ama headphones mu gutwi gukura ko harimo ama interference n'itumva neza
nababwiye ko hari kibazo cy'ukumvikana
reka mu engineer agerageza subire abahamagare reka tuje kuri Gerard Birantamije nawe izo ngaruka uzibona gute zifashe gute muri iki gihe ibitero Burusiya bwatangwe ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri mu gihugu cha Ukraine na cyane cyane turavye nko mu bihugu byo muri Afrika no mu karere k'ibiyaga binini.
Nakoze kuri cyo kibazo ingaruka agenda zishira mu mitigiri itatu. Umugu wa mbere cyangwa mutigiri wa mbere ni ingaruka kubijanye n'ubutunzi bw'ibihugu bya Afrika. Iyo tuvuze ibihugu bya Afrika byose ntibifise ingorane zimwe Afurika ntidushobora kwifata nk'igihugu kimwe mugabo uraje nko ku bijyanye n'ibyimfungurwa umugenzanje yavuze ibitari bike ibihugu 32 ku 54 zari bisanzwe bitunzwe n'ibyo bikura muri ibyo bihugu bibiri haba muri Ukraine haba mu Burusiya uraje nko ku bijyanye n'ingano Burusiya ari cyo bihugu cya mbere kirima kicimbura ingano kikadandaza n'ingano ku isi Ukraine nacyo ni igihugu cya gatanu urumva ko uteranije ibyo bihugu bibiri ku isi bifashe nyuze ko bitwara bidandaza ku isi nk'icya gatatu cy'ingano zose zibaho ku isi hari ibigori hari bijyanye n'iki gitoro yavuze maze ko Burusiya cyo gihugu cya kabiri gishimbura kandi kadandaza ibitoro aho sinavuze ibijyanye na gaze n'ibindi izo ngaruka rero zibonekera ku ngene ibiciro bica biduga ku masoko y'ibyo bihugu byo muri Afurika ibihugu bitari bike biramaze gukoma induru bivuga yuko ibiciro byamaze kuduga ahandi naho gasangane nizo bintu biboneka ku isoko ya mugenzi yavuze ibiriko biraba mu Burundi aho abantu barundira imisatsi cyangwa itanu batarabona batarabona igitoro igitoro rero cyaraduze kiva ku madorari 26 kija kukwerenga 29 mu gihe cy'ukwezi kumwe bikaba byaherukwa kubonwa mu byo bise crise pétrolière yo mu 2023. Ni ukuvuga rero ibihugu byacu byo muri Afurika naho iyo ngwano ikibera ahandi byo nabyo birabishikiye. Icya kabiri ku bijyanye n'ubutunzi murazi yuko hariho ibihano byafatiwe Urusiya bifashwe n'ibihugu by'Iburayi n'ibihugu bya Amerika. Ibyo bihano nabyo icyo novuga kininiya gikomeye ni igihano bita gukuraho Urusiya mu kintu bita SWIFT, ni ukuvuga uruhererekane rw'amafaranga ku isi biciye mu ishyirahamwe ryitwa SWIFT. Sizi ko munyumva
yego muheraheze
ngo mamerahize kuri izo bijyanye n'ubutunzi ariko ugiye naho ku ngorane zijyanye na politike urabona yuko ubu hari ingwano si y'Uburusiya na Ukraine gusa hari ingwano izina kwita mu Gifaransa ama ideoloji ubu ibihugu byinshi muri Afurika usanga birondera gushyigikira Uburusiya kuko byinshi usanga bifite intwaro isa niyo niyo hari mu Burusiya byo bita totalitarisme. Ubundi muguna ukabwiza n'ibihugu bya Burayi n'ibindi bihugu bike bike byo muri Afurika nabyo bivuga biti twebwe tubona akadoza k'ibihugu byacu muri demokarasi iyi nk'uko tuyibona mu bihugu by'i Burayi. Icyo ni ikintu gikomeye kuko Afurika urabona yuko ibihugu byo muri Afurika bitarashobora kubona yuko bishobora byo nyine gushyiraho intumbero y'ingene ibona iza politike bibandanya byegamira uyu mugu canke uriya. Icya nyuma nurangiriza ko nk'uko nabivuze ni ikintu kijyanye n'ibi bintu bihari ubu ku isi urana isi ntikiri akantu isi ubu ntihagacimbiri ibyo bita interconnection. Urabye rero ubu iyo ngwano irerekana neza yuko hariho mu bihugu bya Afurika hariho n'ibindi bihugu ushobora gusanga bifashiwe intumbero y'Uburusiya nabyo nyine tukavuga biti natwe turafite igihande cyacu tubona cyatujyanye dukeneye gusubira ku ronko.
Ibintu
rero bitameze neza muri politiki umuntu yavuga ati ni ukuraba neza.
Murakoze. Ibiciro by'ibifungurwa twari ko turavuga n'amasoko ntanganguvu nka gaze ibitoro ntibyitezwe ngo gusubira hasi n'ingoga nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe OECD. Navuze ishyirahamwe rijejwe iterambere rijejwe iterambere mu butunzi no gufashanya ifise icicaro i Paris mu Bufaransa. Professor ngaruka kuri wewe Prosper Niyoboke, mu gihe ibyo biciro bititezwe kugabanuka nk'uko iryo shyirahamwe ritangaza, nizihe ngaruka bizogira?
Murakoze kuri icyo kibazo. Ingaruka mu gihe ibiciro biguma biri hejuru ni nyinshi cyane, na cyane cyane ku bihugu muri rusange bikenye, na cyane cyane ibihugu byo muri Afurika. Ni ukuvuga ko ibindi bihugu byombi birafise amikoro, ibiciro biraduga bareze bakikora ku buryo bafise bakaraba ingingo bashyira mu ngiro zo gukingira abaguzi no gukingira amashyirahamwe amwamwe mu gushyira ubushobozi mu gushyigikira yabo amashyirahamwe cyane mu gukingira abaguzi mu gufata mu gufasha ko ibiciro bitabumurengera. Aho rero ni ibyo leta iyo gihe byashyira mu ngiro, ariko mu bihugu byo muri Afurika yabisanze bihugu binakenye cyane, ibihugu bibaho bibeshejweho na hanini n'imfashanyo z'ibyo bihugu bindi bisa n'ibiteye imbere. Hama kubera iyi ngingo, kubera igo icyo kiza kuri iyo ngwano, ibihugu byari bisanzwe iki gihugu bikiri mu nzira y'amajyambere cyangwa bikenye bizajya bigorana, kuko nabyo ni bisanzwe ko biranigana kugira bikingire ubushobozi amasoko yabyo, bigaheza bigatuma izo mfashanyo cyangwa ukuntu bahora bashyigikira ibihugu bindi kugira bishobore kuronka ingufu nabyo zinyine zo kingira abaguzi, bikingira amasoko yabyo, bizajya bikagira ikibazo kinini. Icyo nababwira, ingaruka ya mbere yoyo ni amapfa. amapfa ubu haracyari hafi sinovuga ko turabona neza ariko nk'ibihugu cyane cyane byabaho bibeshejeho n'imimbu cyane cyane nk'ibinyantete bijya twita amasereyale biva muri Ukraine no muri Rusi bavuga hanini baravuga by'ibihugu byahereye muri Afurika yo haruguru ibihugu bita bya Maghreb nka da Egypti gushika mbere hepfo ngaha muri za Sudan mbere murashaka nta mukareko ka Afurika y'ubuseruko ibihugu nka Kenya u Rwanda na Tanzania byahanini byabeshwaho n'ibinyantete biva muri bihugu bya Ukraine na Rusi ku rwego rurenga ruri hafi ya 20%. Ibyo biraheza bikavuga ingaruka mbi ku biciro byinshi naho bereka nk'uku mu Burundi dufatiye kidandazwa cyangwa ikintu dukunda gusanga ku isoko kerekeye abaguzi benshi nubabwira nk'ibinyobwa yaba ibinyobwa bya Burundi ahanini bikorwa bifatiye ku ngano izo ngano nazo murumva zava hariya ibiciro nk'iby'ibinyobwa biduze igiciro cy'igitoro caduze nizo baheza bakitegerezaho ibindi biciro by'ibindi bidandazwa biduge bizasha biduga hama murazi ubushobozi bw'abaguzi basanzwe cyane cyane nka mu Burundi cyangwa mu karere cyangwa muri Afurika
turabigaruka ko yego
Kenya bizotuma haba amapfa bizotuma ndendetse n'ubutunzi n'ingene novuga iby'ubutunzi byabitunganje n'ibihugu bidogora kurondegwa inyishu
reka tuje ku mirongo ya telefone
kandi rero nshaka kubabwira
reka turabigaruka ko
professe
turabigaruka ko reka tuje ku mirongo ya telefone bariko baraduhamagara kunzi bacu bariko bakurikirana iki kiganiro duse ndoricimpa ndoricimpa uratwumva
cyenda umva neza
ndoricimpuriye
andi muri Zambia
ufite ikibazo baza batumire icyumviro
ni cyumviro onumvise bageze gushikiriza mukanda
mukivuge
andaheje kumva muri iki kiganiro nyene sinzi ko mutumire ariko aravuga yuko ibihugu bigira ingorane hari ibihugu bikenye byo muri Afurika rero nagira mbaze ikintu kimwe none burya iyi ntambara yo bitera ingaruka mbi zoba ziza ku bihugu bikenye cyangwa n'ibi bihugu biteye imbere na byo nyine birashikira je nibaza yuko ingorane zishikira ku bihugu byose nubwo ibihugu biba biteye imbere na byo nyine birahungabana mu bintu by'ubutunzi ntibishoboka yuko ibi byoshobora gushikira ingorane ku bihugu bikenye gusa ndibaza nuko ku bihugu bitunze na byo nyine bigira ingorane
urakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu tuvuze kandi
hanyuma
heraheza n'ingoga
ok hanyuma nagira mvuge mbaze kuri iki iki ntambara kiriko kirabera hari nta kuntu boshobora kumvikana ibi by'intambara bigahagarara hanyuma amahoro akaboneka bakareka ku kurungika kuguma barungika ibintu biturira igihugu ho kugira ngo bumvikanishe abantu n'impande zibiri kugira bavugane bo nyine birangirire kubwabo nyine
murakoze turabashimiye ari ndori kimpa
ok kuko kuguma barungika ibintu biturira igihugu naho nyine umuntu abona yuko umenga
murakoze twumvise icyo cyanyu n'ikibazo ari ndori kimpa dufise kandi niyo ngabo Jean uratwumva urihe ufise kibazo cy'iyumviro mubishikirize ndabumva duga ku ijambo nyarutsa
ndagushikiriza kizanyene ko ibintu biri kurira iyo mu gihugu cya Ukraine yo kubiteza ubukene mu bihugu byinshi ndetse n'abantu bashobora kugira utwe kwitwara cyane cyane mu bihugu bijyanye n'ibintu bya kigo kizanyo kuko iri kuri byanze kagaragaza kudakorera abaguzi kandi kandi no kugira ngo kurera kuba kiri kuri
murakoze turabashimiye nza kuri Gerard Birantamije ndoricimpa yabajije yashikije cyumviro aravuga ngo iyo ntambara ntiriko igira ingaruka gusa ku bihugu bikenye ngo no ku bihugu bitunze irabigira ko ko nari nabivuze nari nabivuze ko byose bizongaruka zirabikora ko ariko ibikenye kurusha ibindi ku isi nibyo bigiramirwa kurushiriza hama yari karavuga ngo nta kuntu izo mpande ziri ko zitana mu mitwe ziri mu ntambara no kuvuga Ukraine no Burusiya ngo boja hamwe ngo bagatorera inyishu amatata ari hagati yabo ngo bakavugana ibyashikirijwe na Ndorici mpa mubibona gute birantameje
Dani Ndorici mpa byumvikana intambara yateye mu Burusiya muri Ukraine itewe no Burusiya yerekana neza yuko atari bihugu bikenye gusa biriko birabona ubutunzi bwabyo buhera bifu y'imijiro bukenera kubwinjira n'ibihugu bitunze urabona yuko bifise biri mu yabira ukaraba nk'igihugu cy'Ubudagi cyari gisanzwe gifise gitunzwe n'ujya mwuka bitagaze uva mu Rusiya kugero rurenga 60% kwijana cyangwa ibihugu bindi by'Iburayi urabona yuko ubu biri mu yabira bivuga biti ubu none ko Uburusiya bugiye kugarira ubine iyo gaze twe tugiye kuyikura he kugira ngo nihaza cya gihe cy'uko hakanya cyane bishobore gushushaho tuba icyo ni ikibazo gihari cyerekana yuko ibihugu bitunze abinyi bifite ikibazo bivanye n'uko nkuko nanabivuze mu kanya ubu isi ibihugu byo ku isi byose atagiye ngo nishobora kwikwije tagira cyo cyo bago gitunze gusumba ibindi ahubwo byose usanga ari magiriranire mu bibanye n'imigendranire y'abafitaniye ibanganye bibanye n'inge n'amashira hamwe ateze imbere izo bihugu akorana n'ibindi n'ibindi icyo ni kimwe cya kabiri no kuvuga nuko ibihugu bikenye byo bifite ingorane kuko byari bisanzwe bihanze amaso ibyo bihugu bitunze muri rusange mu gihe rero ibihugu bitunze bigiye mu ngorane yuko nabyo bivuga biti natwe ntibuca dufite ikibazo kiniki niki nabyo usanga bimwe y'amafaranga nk'uko bakunze kuyavuga yo gufasha ibihugu bikenye ari yashinzweho ubusa n'ibice bitandatu ku byo bita umwimbu w'igihugu usanga baza baratanga ibyo duca bigabanuka kuko baduca bayashyira mu bibazo bibahanze bunyine usanga rero na kaka kakoyo kwa ibihugu bikenye ndabara bironka biciye muri iyo nzira ayo mafaranga adashoboye gusubira kuboneka no kuvuga ibihugu bikenye byo bihahombeye kabiri kuko bwa mbere ibyo biciro bidatuze ibintu byabuze abantu basiye bakenye bagiye gukena uniya ko bitaragaragara cyane ariko mu minsi za bizoba byibonekeza kuko
murakoze tubandanye ku mirongo ya telefone dufise Ibrahim Ndayizamba uratwumva uhamagaye urihe Ibrahim
Burundi
ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro shikiza
na n'icyumviro
wagaragaza kuvuga cyane Ibrahim
ego
shikiza icyumviro
n'icyumviro nashaka kuvuga kuri iyo ntambara iri kiraba muri Ukraine na ijya muri Ukraine urusi ariko bajya muri Ukraine
Ibrahim vuga turakumva
n'icyumviro kiri ko kigaye no kuri iyo ntambara iri muri Ukraine muri make iyo ntambara yateje ibibazo ku isi yose cyane cyane ubukene mu bihugu bisanzwe bikenye cyane bibonekera cyane cyane kubura kw'ibintu bya nkenerwa by'ibanze muri ibyo bihugu bikenye by'umushoboka rero nka bamwe ba muri ibyo bihugu byagizwe ko ingaruka n'intambara y'ikiha muri Ukraine ni uko Ukraine n'ubusiya bukumvikana iyo ntambara igahagarara kugira ibintu bibandanye nk'uko bwari bwa mbere kuko ibihugu bikenye muri rusange ibyo bihabaye cyane kuruta ibyo bihugu bikize kontinenti.
Murakoze, turagushimiye. Yari Ibrahim Ndayizamba. Bisa kandi Frank habona Imana, uratwumva?
Ndabumva.
Frank uri he?
Ni Bujumbura.
Mufite ikibazo icyumviro munyarutse?
Nanditse icyifuzo ku bijyanye n'intambara, twifuza yuko ababijejwe abategetsi b'isi batandukanye yuko boja hamwe bakiga icyo kuba kugira intambara ihagarare, kubera iyo ntambara iri kugira ingaruka cyane cyane ku isi nka yose. Uraze hamwe igihugu cyacu ibitaro biriko birakena, ibintu birwa biduga umwanya ku mwanya, tukibaza yuko niyo ntambara ishobora kuba iri mu bitera igituma igitoro gikena n'ibintu biduga, kandi tukibaza yuko ziba icyifuzo ni uko yohagarara yahagarare kugira ngo amahoro aboneke hazituze abantu dutekane nka twese. Murakoze.
Yari Frank yabona Imana, turagushimiye ku cyimbiro cyawe. Murakoze. Ibibazo by'ingwano muri Ukraine, ibitero by'u Burusiya byiyongeye ku ngaruka zari zihasanzwe bifatiye ku kiza cya COVID-19 n'ihindagurika ry'ibihe. Professor Prosper Niyoboke, ibibazo byiyongeye ku bindi, tubako turavuga ku bihugu bikenye kurusha ibindi ku isi, ko ari byo ingaruka zikomeye zizokwibonekeza kurusha ahandi. Kubona ibibazo byadutse bikiyongera ku bindi, bivuze iki? Ni izihe ngaruka bizogira ku buzima bwa misi yose bw'abanyagihugu? Mwari kumuravuga mbere yaho ko ingwano byibonekeje ku biciro by'ibintu byankenerwa nka byose byaduze, kuba byiyongeye hari hasanzwe n'ibindi bindi bibazo, bivuze iki?
Murakoze cyane. Novuga ko ingaruka z'ingwano iri hagati y'Uburusiya na Ukraine bituma ubutunzi busanzwe bwamaze gusesekerwa bwarona bwa nta n'ubushobozi bihugu bitandukanye cyane cyane izindi ndakunda kuvuga ibihugu bikenye byari bisanzwe bitara n'ibiteye imbere byari bisanzwe bitarashira gukira ngo bireze bimenye bigire ubutunzi bufatiye ubushobozi bwo gushaka gukingira navuga ibisebuzi cyane ibihuhusi bindi. Babwira ko ibi biciro two tubona ko byaduze ubu byari bisanzwe byanabigihe byaduze, nababwira ku ngezo zitandukanye nubwo biratandukana kuri ku bindi, nababwira yaba nk'ibiguzi bijyanye n'ibitoro byari byaduze cyane, yaba ibiguzi bijyanye n'ibidana zindi bitandukanye byari byaduze na cyane cyane by'amateriyale bivuye ku kinga cya COVID-19. Hama ibihugu yari bihugu biteye imbere, yari ibihugu biri mu nzira y'amajyambere cyangwa ibihugu twita ko bikenye, nk'urabye n'ubugezo bw'imfashanyo zari zisigaye zitangwa zari zisa n'izagabanutse. Ubu rero haciye hajyamwo ingaruka y'ingwano, bitwereka ko ubushobozi bw'ubutunzi ku isi na cyane cyane bufatiye ku bihugu byo muri Afurika bugiye kuzugabanuka cyane, na cyane cyane abaguzi bari basanzwe badafishe ubushobozi bwo gushobora kubaho neza. Tumubwira ko dufatiye ku biharuro tuyo ngomba kugaruka ko bitangwa n'amashyirahamwe atandukanye yabaje kurwanya inzara, amashyirahamwe aje kugira iterambere, aratwereka neza ko Afurika ibiharuro byari byaduze cyane ku byerekeye amapfa, ku byerekeye inzara cyangwa gufungura nabi. Iki kiza rero kije cunyura na cyane cyane nubabwira ko icyo twakwitereza ko cyane ni nk'ivi gitoro za mu Burundi, ni turabiri muri Afurika hose mubibona abantu bashaka kumara amayingabiri batararonga itoro ca mwumva nimba twari dusanzwe tubeshwaho n'ibidandazwa biva ku masoko yandi cyane dufatiye nk'ibijyanye by'imiti, dufatiye n'ibindi bitandukanye, udusha gusanga ibiciro byabyo biduze nk'inshuro kabiri caturara, mbega umunyagihugu asanzwe adibashikirwa ku rugezo nkana gute. Tuba tumenya ko ayo mareta ahanini ishobora gushyigikira abanyagihugu cyangwa gushobora kurwanira ineza abanyagihugu cyangwa gushyigikira abanyagihugu badafite ubushobozi bwo kugura bukwiye, byava mu mafaranga y'imfashanyo. Mu gihe rero ibyo bihugu bitunze bitazuba gishobora gushyigikira iyo mfashanyo, no mu gihe umwimbu tuzuba turonse utazuba gishobora gukwira abaguzi ibyo tuba tubiteranije, birashobora kutwereka ko hashobora kuba imiti mikeya haba ibyo twita insegiterimantere akaba amapfa. Aho rero ingaruka mbi ya mbere kuri ubu vuba ubu hafi
muhereze Profesa
ibiciro byasize mu kiduga, kandi abafatiye nk'ubwitoro
Burundi murabona ko igicuro kirarenga kwera baratse kwiduza gushaka ku 2700 nababwira ko hadafashe izindi ngingo kizubana na kibura ku buryo bishobora kuduga na kabiri maze n'ibihugu bindi byo mu karere banabaza kuduga ibiciro.
Murakoze.
Aho nababwira ko
reka tugaruke ku mirongo ya telefone. Reka tugaruke ku mirongo ya telefone sindabaciriyemo. Dufise abariko baraduhamagara benshi bashaka kubaza ibibazo no gushikiriza ibyimviro. Dufise Niyonkuru, Imana Niyonkuru, Metode uratwumva? Metode uratwumva?
Ndabumva.
Metode urihe?
Mererereye muri Zambia n'ombi.
Muri Zambia? Mufise ikibazo mubaza icyumviro mushikiriza munyarutse?
Okay, jewe nsambi icyo ngomba kushikiriza ni kimwe. Kuri kiganiro so nkuvuga yuko ibiciro bya bike ama bitoro cya bike zose z'ibyose byahinduka bivuga ko byunyutse so kuba byunyutse byunyutse kubera ibi bihugu bimurikiye mu muryango wa NATO hamwe na bindi bihugu bidahurikiye mu muryango wa NATO so nuko Uburusiya busanzwe bwimbura igitero cyinshi bigatuma no muri Afurika tubaho tugenda tuyunguruza kubera igitero hama no ku isi nzima no mu bindi bihugu bikaba bibayeho kubera ubwo buhinga jewe nk'icyo nashyikiriza nka Amerika cyangwa ibindi bihugu bitarondora yuko iki bihinduka ikihinduka kiyuburuka ikahaba ukundi gushaka uhagari seria bintu byo guteza akajagajagari.
Murakoze.
Ama batabona naho yuko guhagarika iyo bandani bakora ibyo mugambi kuko tweza bene gihugu ubwo turabafatikiramwe nibwo turoterwa nabi tuzohagurukana twikama kuko uba muvuga nk'izo ntambara zaho muri biriya yaratukiyiziroba ama tutudeyitaba ama dukore dukoze kuko nibi byose twe tuzobaho nabi kubutika nabi nk'uko nk'ubu nshobo byatuza dufite katikiye guca tuhaburuka nabi tukaza tuyubaka tukiha ubwenge tugatera imbere dore kuma turazira ko nk'uku twe tubaho nabi rara nk'uko tutubaho.
Murakoze Metode.
Kuko dufite twese tugaburuka na Amerika tuko tugaburuka n'Uburusiya bitewe na biriya bihugu by'Abarabu biriya bihugu by'Abazungu nako turabirabura.
Murakoze.
Ibi bintu rero ibi ndetse ntatangara ibintu by'ikintu cy'abaturage kamuna gihugu ntiroga dukubira ngo perezida ngo kwiga mu mutwe
turabashimiye Metode. Mwakoze twumvise icyumviro. Murakoze.
Yatubise ka tutare n'ikintu cy'ibyose ifaranga twakora byacu bigatera imbere amatwiza.
Murakoze. Yari Metode Imana Niyonkuru. Tubise kandi na Eric twishime ku murongo wa telefone. Eric urihe?
Murakoze. Ijwi rya Amerika. Ni Eric twishime mu murenge wa Gahara mu karere ka Kirehe mu Rwanda Kigali.
Icyumviro ikibazo?
Oya ntabwo ari ikibazo, ni igitekerezo cyangwa icyumviro. Harakoze Metode. Ubundi isi ifite abategetsi bakwiye gusubira inyuma bakareba mu mateka yaranze isi. Ubwo turavuga ibi bihugu bigize G7 cyangwa G20 birongowe na Amerika n'ibindi by'Uburayi nk'Ubufaransa, Ubwongereza n'Ubudage, bikareka hakabaho sisiteme ya matipora sisiteme. Ibihugu byose buri nyungu za buri gihugu zikumvwa kandi zikubahirizwa uko ziri. Ikintu cya matibihugu nicyo kiri gutuma abategetsi ibihangange bakomeza gushaka kunetariza ibindi bihugu ngo bigendere ku mirongo cyangwa polisi zabyo. Ibyo rero nibyo biri gutuma n'ibiganiro bitagera ku bitagera ku nyota y'abaturage ngo amaraso y'abanyayike ndetse n'abimukira n'ibihugu baturanye bireke kujya mu kaga. Ubwo ikibazo cy'ibifungurwa n'izamuka ry'ibiciro yaba ku isi no muri ubwo isi n'imigabane yose, ibintu biragira ingaruka zikeye cyane cyane ku bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere n'iby'Afurika. Ni ukuvuga ngo ibi bintu kuko bikomeza gututumba ntibigire iherezo cyangwa ntihagerweho igisubizo giciye mu biganiro bigasiga hasi imijyi nini n'abaturage bari buhagendere kandi nyuma aho nibwo bazaba kwibaka n'ingaruka bakazibona kandi zigafatana na generasiyo zanjye ndacyari muto nibwo nifuza tugonde ariko uyu musesenguzi mwiza politiki mpuzamahanga nayo ndayibona ni ukuvuga ngo Joe Biden Zelensky
murakoze Eric murakoze turabashimiye
namwe
iki cyumviro cha Eric Gerard Bidantamije avuze ko ngo hotegeza kuba sinzwe ngo kivuga mu kirundi yo systeme multipolaire ngo ibihugu byinshi bikumvizwa ko ibihugu bimwe bigendera ku mabwirizwa y'ibindi nk'ibihugu by'ibihangange ibihugu bidafite ingufu nyinshi ngo bikagendera ku byimviro by'ibihugu by'ibihangange mukibona gute
n'icyumviro wanashaka gifite ishingiro kuko urazi kuva ingwano y'isi ya kabiri irangiye habaye isi iri mu mice ibiri sisteme bipolaire ariko mu nyuma yaho isi yabo senyikiye haciye haza icyo twakwita isi ihagaye ku byiyumviro za gikapitalista ibyiyumviro bimwe ariko ubu yavuze nibyo urabona yuko haba mu bihugu bizaburayi cyangwa ibihugu bitunze n'ibiki no mu bihugu bikenye bose barumva yuko buri gihugu gifite inyungu zacyo bibwirizwa gushyira imbere iyo kimaze kuzisobanura neza muri icyo gihe rero nicyo gituma ariko barasaba nuko nk'akarorero bariko barasaba yuko mushyiramo mpuzamakungu ni ari naryo nokwita ko ari ishyirahamwe rikomeye ryerekana iyo migwi yose y'ijyanye na politiki urabona ko ariko barasaba yuko bavanaho bimwe mu bintu biranga ya conseil de securite ya kagwi kandi n'umutekano ku isi bagashyira mu bindi bihugu kugira ngo ntihaguma ari ba bantu bamwe batsinda ya ngwano ya kabiri y'isi yose ariho bonyine bagume bafata ingingo ku biraha isi yose ibyo ni ibintu bihari rero nibaza yuko ahanini ikibazo nk'ikikiri wanashaka kuri izo bihugu za rutura ikibazo nyamukuru kiri mu bihugu byacu twebwe dufashe nka Afurika mu bihugu byacu byo muri Afurika dukwiye kubona yuko twebwe nyine dushobora gufata mu minwe ibibazo byacu tukabona inyungu zacu nitwaba tubwira imigenderanire n'Uburusiya cyangwa na Amerika twungukamo iki uretse ibyo byo kuvuga ngo turindiriye ko badufasha iki na kiriya nibaza yuko mu gihe ibihugu bya Afurika byoshobora kumva yuko byo nyine bishobora kugira ijambo muri ibyo bintu nibaza yuko twoshobora gutera intambwe yindi.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Igira hirya ariko mata uhinyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duwibuko
yego rata uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi bimuhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uyu wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiye bugo
wiki nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi shofe twigende kombo taxi yaje kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radiyo Ijwi rya Amerika.
Taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayegezwaho na
La Benevolencia Rola.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku ngaruka za politike n'ubutunzi ku isi zingwano iri kibera muri Ukraine ibitero Urusiya bwatanguye muri ico gihugu ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Kabandi kumwe n'abatumire Professor Prosper Niyoboke yigisha ibyereke butunzi kuri kaminuza zitandukanye mu Burundi na Gerard Birantamije umushakashatsi mu kigo REPI cy'ubushakashatsi ku bijanye n'indero na politique kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Turako turavuga ku bijanye n'ubutunzi na politique byose birajana birafata nganye dushimikire ngaha kubijanye ni ingaruka za politiki imishyamirano yasubiye gukomera hagati y'ibihugu byo mu burengero bw'isi nu Burusiya n'izihe ngaruka bizogira ku bindi bihugu byo ku isi na cyane cyane mu karere ka Afrika aho kubera izo mpande zibiri zishamiranye ibihugu bidafise nguvu nyinshi nk'ivyo biri mu nzira y'amajambere nka Afrika irimwo biteza gukumva biteza gufata uruhande rumwe hagati izo mpande zibiri mu bituma haba ingaruka izo ngaruka muzibona gute Professor Niyoboke
cyatwe idungaruka dramatiki kwibonekeza sinzi ko mumva mu majambo wanashima yabonwe bamwe mu bategetsi bo mu gihugu bishamiranye fata nk'u Rusiya burafite cyo barabukunda kuvuga bihereje abari bashigikiye uruhande cyangwa ruriya mbere n'ibyo bihugu bindi byafashe kuja hamwe kugira bishyire igihugu cya Ukraine navyone birafise mu mvugo yavyo uko bibona kutari kumwe ibihugu bimwe bimwe byo muri Afurika bisa no kubyo bisa n'ibyashyigikiye u Rusiya ibyo biraheza bikagira ingaruka nini ya kujyana iza politike kuko nk'uko mumaze kubivuga politike n'ubutunzi bigenda bifatanye hama sinzi bimaze kuraba nge n'ubutunzi bw'ibihugu nk'ibi bya Afurika uko babutunganya yaba kugira batunganya amafaranga akora kumwaka kumwaka bisunga imigambi imwe myinshi cyane usanga bishyigikiwe n'ibyo bihugu bisanzwe bishyigikiye cy'igihugu cya Ukraine cyangwa ugasanga ibihugu bisanzwe bishyigikiwe n'u Burusiya iyo ngaruka rero ya mbere ishobora kuba ni mu gihe hoba ubutoro ugutandukanya ugushyigikira ibihugu biri mu nzira y'amajyambere cyangwa ibihugu twita ko ari ibihugu bikenye fata nk'ubu nk'akarorero nk'u Burusiya ntibwavuga buti mwe twarabonye ko mushyigikiye abariko baraturwanya abariko barashyigikiye Ukraine cyangwa bagiye bariko bashyigikiye Ukraine bavuga bati twarabonye ko mwagiye hamwe kugira mushyigikire Putin cyangwa u Rusiya bizogira ingaruka mbi cyane cyane ku migenderanire yari isanzwe ihari hagati y'ibihugu bimwe byo muri Afurika cyangwa byo muri bice by'isi n'icyo gihugu cy'u Rusiya cyangwa ibyo bihugu bindi ingaruka ya mbere zoba ni mu gihe abategetsi badusha babona ko imigenderanire itanguye gutosekara imfashanyo cyane guhanahana yaba intumbero y'ingene boteze ibyo bihugu imbere kuzo guhinduka aho rero bimaze guhinduka ku iyo ngaruka bica bisaba ko ibyo bihugu byo muri Afurika na cyane cyane icyo nagira ngaruka iyo natece mwambarize dereza navyo bikaraba ngene bitokwama hari no bivuze mu bagize gusaba ijambo ngaho bitokwama bizerinze hama bigeze gakomera bigakomeza cyane cyane migenderano hagati yabyo ifatiye kurya bice cyane ku bijya bigo bakunda gushira hamwe nk'ibya East African Community cyane ibindi rugeze urundi muri Afrika cyane rugeze urundi ku bindi bihugu kugira iki ugushyigikana kwabo guheze kubafashe gushobora uhagarara cyangwa guhangana yamvi butundi cyangwa guhanahana ijambo mu bya politike hagati y'ibihugu biteye imbere y'abantu nka Amerika cyangwa u Rusiya kugira ijambo hari undi bakivuga ijambo ritangwe kuri bose ku rugezo rumwe hama n'imigambi y'iterambere y'ibyo bihugu biri mu nzira y'amajyambere cyangwa bikenye ibyo byagiye hamwe bigaza bikitunganiza imigambi ku rugezo rw'intumbero bihaye byo nyine hama ku isoko bikahurira na bijya bihungu bindi rutura ari guhanahana ijambo cyangwa guhanahana intumbero imwe n'ubutezi iti muri rusange icyo novuga rero ingaruka ya mbere izotuma imigenderanire itosekara itume ibintu by'ifashanyo bihinduka mugabo izoba ari isomero nshasha izoba ari akaryo keza naho kaduha kavuye mu bintu bibi kuri bihugu na cyane cyane biri mu nzira y'amajyambere no gutumira Afurika byo guheza bikahigira ku buryo bitokwama ari bihugu bita ibihugu by'inyuma cyangwa ibihugu by'iki mu nzira y'amajyambere bikenye bakajyo kereza ko kwitunganiza imigambi ko kwitosorera guhindura imigambi ifatiye ku bushobozi bafise hama ni n'akajyo ko kutwubona yuko mbe ndetse nk'ibitwo turabona ko twagera ku Burusiya cyangwa kuri Ukraine ni bintu muri Afurika bisanzwe biriho mbega twokora gute abajejwe iby'intwaro n'abajejwe iby'ubutunzi n'ibindi bisata bokora gute bakorera hamwe bagahuza inguvu bagahuza ubumenyi kugira yaba aya masoko ntanga nguvu dufise yaba ibisata by'uburimyi bisize bitandukanye tubiteze imbere ku buryo natwe Afurika nk'akarorero iheze ibisoko rya mbere
bishorera kuri masoko y'ibihugu bindi kuburyo ari nk'Urusiya canke nk'ibyo bihugu by'uburengero canke Tanzania biheza ikabona ko za Afrika za bundi bikemwe mu zina Afrika bifite urugezo rumwe ku rugezo rwanda ico no vuga mu ku mwaka umwe cha myaka ingahe tuzogira ibisebe tuzogira bihugu byo mu nzira y'amajyambere bizogira ubabare mugabo bifiye ko bigasubiramo ko byatunganya iyo migenderanire bifitaniye n'ibihugu bindi bizoheza akajyo ko gusubiramo ubutunzi bwabo bumeze gusubiramo ko politiki zabo bakubakina politiki murambabarira sino bamwe ko ari ubukina politiki ariko uko politiki ya Afrika ari imeze cyangwa ko politiki y'ibihugu bindi yari imeze
murakoze Prosper
yabana zigangizi batanga zibijyanye za demokrasi cyangwa ingo zigendegwa ko hari ugize kwivuga bigaheza bikigwa ku rugezo rumwe
n'ibintu
bakunda kuvuga ngo bya G7 bya G20 ukaraba Afrika turazi kwingana n'amasomo ntanga ubufise n'ubushobozi ufise ukaraba urugezo duserukigwa ko niho duheza tukabona akarenganyo kabakariho
murakoze
naho mvuga nti
murakoze na
iyi ngwano nikabakaryo keza ko kwisubira ko
murakoze tufise Bonaventure na yubu uratwumva
ariko ndabumva
uri he
bo ndi mu Burundi mu ntara ya Makamba
ufise kibazo baza icyumviro wonyarutsa
ego je nashaka kubaza ibyerekeranye n'ibyo ntamba bifibera muri Ukraine yatanguje no Burusiya hello
duga kuri jambo ndakumva
yego none nashaka kubaza kubera iki abo bategetsi bo hejuru bababona ku nyungu z'abantu bato nkatwe batogerageza kumvikanisha izo mpande zibiri uko zashamiranye bagasubiza ibintu mu buryo kumbura ibintu biriko birashika na cyane cyane mu gihugu cy'iwacu gisanzwe cyari kina Kenya bisongera isi bikagabanuka habuze iki kugira ngo mwumvikanishe Vladimir Putin na Zelensky
murakoze turabashimbiye ku cyimvira cyanyu ngo mwishura zera birantamije muri make
uyu Bonaventure je no mwishura ni ngwana yatanguye ariko ni imishyikirano cyangwa imibonano kugira ngo bashobore guhagarika iyo ngwana nayo nyine abandanya gupfa ku munsi ntambara yahereye ko ariko rero byose bivana no gushaka kuri hagati y'abarongoye izo bihugu bibiri ndetse n'ababashigikiye muri kino gihe rero ibiboneka neza nuko Urusiya nta gushaka ufise yuko iyo ntambara ihera kuko barafise igituma bwayiteye ngo batuye ntiragishikako hanyuma abashigikiye Ukraine na Ukraine nyene n'abanyagihugu baho nabo baravuga bati natwebwe turabona yuko turashobora kuyaga tukagisha dushitse ko mugabo umuntu umwanya ataza kwigwanira cyo gituma intambara ibandanya ariko bivuze yuko ibiganiro byahagaze ibiganiro birabandanya umwanya n'uwundi umuntu ashobora kumva bagize icyo bashitse ku mugabo nk'uko mubizi ku rubuga rw'intambara ibiganiro nabyo bikomera cyangwa bikomezwa n'ingene abashamiranye inguvu bafise ziba zegeranye aho usanga ataha ushobora kunesha uwundi usanga bumvikana iyo hari wiyumvira yuko afise inguvu gusumba uwundi muri icyo usanga bigorana ko yarondera kumviriza uwo wundi
kuba Uburusiya bwaragabishije imbere yuko haba itora amatora yo kubukura muri rujya rwego gushyira hamwe ONU rujejwe agateka ka muntu baragabishije ko ibihugu bizotora ko Uburusiya buvamwo bwaravuyemwo turabizi badatoye cyangwa ntibagira aho bahagaze mu mwitora ko bwagabishije ko bashobora gushikirwa n'imigenderanire n'inkurikizi kubijanye n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu n'Uburusiya umuntu yitegereje ko ku bihugu bya Afrika arabona bimwe mu byatoye ko Burusiya buvamwe ndabona nka Cote d'Ivoire ndabona nka Republika ya Demokrasi ya Congo Liberia Libya amazinga ya Maurice ndabona Seychelles Sierra Leone kubitagiza aho bihagarara kuvyerekeye iryo tora murantunga ibyatoye kugwanya iyo ngingo yo gukura Burusiya mu rugo rwego harimo Algeria harimo Burundi harimo Republic Centrafricaine Congo Brazzaville Eritrea Ethiopia Gabon na Mali na Zimbabwe ku byihanganye bitagize aho byerekana uruhande bihagaze ko ndabona Botswana Cape ndabona Gambia Ghana Guinea Bissau Kenya Lesotho Madagascar Mozambique Namibia Niger Nigeria Afrika yepfo Sudan yo mumanuko na Sudan Tanzania Tunisia na Uganda twako turavuga mwariko muravuga kuvyerekeye kubera iyo mishamirano hagati y'Uburusiya n'ibihugu bya murengero bw'isi ko ibihugu byinshi nk'ibiri mu nzira y'amajambe na Afrika byategeje gufata uruhande aho bihengamiye kuri zo mpande zibibi nike bizogira bizogarukana ya mishamirano n'inkurikizi zabyo twa tuzi bya kera hagati ya Amerika hagati y'ibihugu byo murengero bw'isi na n'ubumwe bw'abasoviyete mubibona gute itahizo byavyo professeur niyoboke muri make
si novuga ko turavye yaba urande gucanga rundi bwashikirije ko twatuvuga ko twosubira muri kiya gihe burya ibintu birahinduka nuko abantu bategura cyangwa batekereza ibintu byarahindutse hama n'inyungu zimwe bamwe cyangwa abandi bakura mu ngwano cyangwa mu kuja ku ico bita block ku ruhande rucanga ruriya bigira birahinduka kandi mwabona hisi geze ubu arwo hanahana urudanda z'acanka ari kwigira hamwe imijyambi teze imbere bisata ibicanke canke teze ibihugu ibicanke biriya canke teze imbere isi barahindutse hariho igitsure gitera bamwe canke abandi na cane cane maje kuvuga president Putin ibyo yavuze n'abanyamerika barabicishijemwo dukurikira amakuru turabibona nubabwira ko sinibaza ko twofira kuri ya rugezo rwa kiriya gihe nico mbona coco bizotuma ibihugu bimwe bimwe byo muri Afrika biheza bikarika kuba novita gute ibihugu bitonde inyuma y'ibindi gusa kugira bagwize umurongo canke bemeze icyo nakavuze ko ariwe mutwe nko kumenya ni wowe twari barayumvira mu ruhande rwabo aha icyo nashaka gushikiriza ni ikihe turavye uko nyifata ibihugu byo muri Afrika byagize ari gushigikira ari gutora ingingo canke iriya byaratweretse cyane byaretse abantu bose ko Afrika jambo rini ifise kurira no kugipfure cyaba canke cabariya ugasanga umuntu atoriki atari uko agitahura mugabo arubira yerekane yibonekanishe neza ku bandi no mvuga nti izo byaratweretse ko tugira ku mabango cyangwa ku majanja ku ntumbero z'abandi icyo novuga kubifata kibanza nta kintu kimwe kitwereka ko twosubira kuja kugira uruhande rimwe bizovuga tuti aba ni nk'abasosiyaliste aba n'abademokrate sindavibaza kuko uko isi kiratera imbere usanga amenya biranywana birashyigikirana icyo noshobora kubabwira ni uko turavye ijambo Afrika ifise ni naho rikanye ihagaze ku ruhande mwe canke urundi twarabonye ko Afrika igakeneye kwiha ijambo hama kujya nabivuze mu kanya kahera kuba ari akaryo keza ko Afrika yokomeza ubumwe hagati yayo nka New African igakomera na cyane cyane ibisata by'iterambere hama n'amasoko ntanga nguvu n'ibindi byose dufite tukabwira ko tugategura ubutunzi bwacu dufatiye ku masoko twahanahana hagati yacu
murakoze professor
hama tugaheza ari gushyigikira icyumviro cyane cy'abandi tukabigira twifunze ingufu tuba tuzanye
murakoze reka tubandanye
dusigaye cyangwa bari ya iyo tuma koko sira kuri ya myaka niwe twavuga ya DFOAD
murakoze professeur tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Jonas uratwumva
ndabumva neza
uri he Jonas
je ndi mu Burundi mu Kayanza
unyarutse dufise umwanya muto ufise ikibazo icyumviro unyarutse
je wese icyumviro
mugishikirize
Kampete inambara y'Ukraine n'Uburusiya je icyo nayivuga ko cyane ni uko uno mwanya rakajya turose nk'abanyafurika kuko ushobora kubona iby'iwacu tutabitabiraye mu mbono z'abazungu kuko ubwambere na mbere abanyafurika ntibashobora kuba jiste ngo bashobore kuvuga bati dufashe intumbero y'ubundi rwara duhitamo iby'abandi badutamitse kugira kuri munota rero intambara y'Uburusiya na Ukraine tukirengagije yuko igihugu c'Uburusiya na Ukraine bikimeze nk'igihugu kibyeyi kuko gifise byinshi giproduza ku isi mungabo gina gani njoto buda gira maisha mungoko ukodi mzee kuhusu na uwa mabizi gishi kwa wariki wa rafasha ndoa la sangu mara tu ungishi je ni shuru kutumia abanya Afrika da shuru kuisha kama kisuvizo rukame tu leze maboko tui tajiri chama kutova kwa zungu kukubwa na uwa ronde nyongo hamarero agati ya Ukraine na nuburusi ya sinajamu mizunguko chama kuko sisi mugwanye mugondi kwenda rabagu munya Afrika ikitubere no gukora cyane kandi muzungu ndadutungira utoke ngo shigikiru ya changuri ya amugere ta byari nyingutse wacu
murakoze Jonas turabashimiye turise kandi Moise Rukundo uratwumva Moise Rukundo uratwumva Moise nti ntashobora kutwumva ku murongo wa telefone tubandanye dusozere iki kiganiro Moise uratwumva Moise uratwumva Moise ntitushobora kumuronka ku murongo wa telefone ku vyerekeye ibi bibazo mwariko murasubiza kubijanye n'inkurikizi zintambara muri Ukraine za biza politike n'ubutunzi batumire mwariko muravuga ingene nk'ibifungurwa nkenegwa amasoko ntanga nguvunga gaz n'ibitoro vyaduze cyane ishirahamwe onurira avuga ko ivyo biteye impungenge cyane ko bishobora gutuma haba n'uruhagarara mu bihugu bitandukanye byo kwisi mu gihe ivyo biciro vyo guma biri hejuru kubera ingaruka bishobora kugira ku banyagihugu Gerard Birantamije niko mubibona muri make Prosper ni yoboke
nababwira ko utero hagarara mu banyagihugu mu bigo bitandukanye nababwira ko bishobora kuboneka nko muri bya bihugu twita ko biteye imbere maze kumenya icyo cyo demokrasi abo barashobora kujya mu myigaragambyo yo kwiyamiriza ibiciro cyangwa kwiyamiriza abategetsi babo badashobora gukingira abaguzi cyangwa abenegihugu mu gihe bafashe bavuga bati ntimusize mu ngiro politiki nziza ituma yohusi bivuye kuri rya ngo anatabyumva ariko nk'ibihugu uko ndabizibaza cyangwa uko ndabibona ibyo muri Afurika dusanzwe abenegihugu abanyagihugu dusanzwe twabasa no kubamenyereye amagogo bamenyereye ubukene bazi kurindira ko kubije birindira ko bizotuma cyaje mu barabara ubwo nyene ariko bizotuma kubaho kwa misi yose kwabo gutituka ubushobozi bwabo bugabanuka ku buryo imibereho yabo bazo hindura ko basanzwe babayeho batarinze no kujya mu barabara ngo batakibaye kuko kenshi sinzi ko mubaze kubona imidagambyo canke kwiyerekana kujya mu manifestasyo kenshi ntibiba bivuye
tugiye gusozera murakoze profesa
si kenshi bikunda guseruka
yego murakoze
mu gihe ari imyifato y'abanyapolitika cyangwa bariya basekanye bakaja mpande zitandukanye
murakoze profesa
ni cyiza gikora kuri bose nibeza ngo
murakoze cyane
uruhande rw'abanyagihugu bagingora barakugira byamirizo
murakoze mu ijambo rimwe dusigaje imisegunda mike Gerard Birantamije wo hakajambo uvuga muri make
muri make je novuga ndavuga ko intamba mi cyanke bishobora kukononekara bivanye n'ifata yamwe n'abandi kuri iyo ntambara ariko ni gikomeye tutigeze dushikako urabye ibihugu by'Iburayi
munyarutse dusigaje mwanya muto cyane amasegonda make yimwe
ndahejeje byifashe muri iyi ntuze nazo birekana yuko hariho iyo ngwano iri kiraba yerekana yuko ibihugu byose bitari kure y'intwaro z'igikenye nabyo nyene urazi nyene bugaye amaradiyo avuga ikirusiya cyangwa avuga ku bijanye n'uburusiya urazi nyene bemeje gutanga ibigwanisho
byomeza
ku mugaragaro n'ibintu zerekana yuko
ibyo byose cyangwa ibihugu
bya Afrika bisanzwe bivuga n'intwaro z'igikenye
murakoze mwanyu uraheze mumbabarire twari kumwe na Professor Prosper Niyoboke yigisha ivyerekeye ubutunzi kuri kaminuza zitandukanye mu Burundi na Gerard Birantamije umushakashatsi mu kigo REP tubushakashatsi kubijanye n'indero na politike kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi twako turavuga ku ngaruka z'ubutunzi na politike z'ingwano iri kibera muri Ukraine ni ingaruka ivyo bishobora kugira cyane cyane ku bihugu bikenye ibihugu biri muri Afrika eka no mu karere kacu kibiyaga binini. Ndabashimiye rero batumire, nkabashimiye nabakurikiranye ikiganiro bashoye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ivyumviro. Mugira ibihe byiza, kubandanya mukurikirana ibiganiro byacu by'iminsi yose mu kirundi n'ikinyarwanda.